mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwendo ngo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese n'inshuti bakunze.
Dusubiye kumenyesha abacamanza ko dahamagariwe kuruduriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe.
Uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo agabisha abacamanza ni nyuma y'ibivugwa ko hari imanza zicibwa nabi bivuye ku biturire bivugwa mu butungane ni handi hato. Ariko mbaze ndababwire ko Raila Odinga yahoze yicegera c'umukuru w'igihugu muri Kenya yashikirije ko ashobora kugira ica hinduye mu biganiro hagati ya perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir hamwe n'uwo batavuga rumwe Riek Machar. Odinga asigura ko yifuza gufasha muri ivyo biganiro hagati ya perezida Kiir na Machar kugira ngo intambara imaze imyaka yababa ine n'igice muri Sudani y'Epfo ihere. Mu ndwi zibiri ziheze Odinga yaragiye mu ibanga i Juba kubonana na perezida Kiir haheze imisi mike impande zi ishamiranye zinaniwe gushika ku masezerano y'amahoro ku murwa mukuru Addis Ababa muri Ethiopia. Umushikiranganji wo kumenyesha makuru ya Sudani y'Epfo Michael Mateu yavuze ko muri urwo rugendo rwa Odinga yashikirije ko yipfuza ko Kiir na Machar bosubiza hamwe nk'uko we na perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya babigendeje nyuma y'igihe kitari gito bamaze badacana uwaka. Kimenyesha makuru do East African cyatangaje ko Odinga yiteze gusubira muri Sudani y'Epfo muri nondwi ngo ashobore kubonana na Machar. Ishami mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritangaza ko ata muntu mushasha arasubira kwibonekeza ku yanduye Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu. Kugeza ubu OMS yemeza ko abantu 25 aribo bamaze guhitanwa n'ico kiza kuva cadutse muri uno mwaka. Umuvugizi wa OMS Tariq Jassarev avuga ko naho biruko ataho kwijajara kuko ngo ibiharuro by'abanduye bishobora guhinduka bivanye n'uko hatazwi abo babarabonanye n'abari baramaze kwandura. Yagize ati umuntu umwe yanduye Ebola ashobora kwanduza benshi bagiye barabonana haba mu manza canke amakoraniro mu masengero no ku maziko. Abanyezimbabwe ibihumbi n'ibihumbi bashigikiye abatavuga rumwe na leta mu gihugu cya Zimbabwe barihaye amabarabara ejo ku murwa mukuru Harare biyamiriza ico bita iterabwoba rigirwa na leta. Basavye itohoza ryigenga ry'intonde z'abazotora imbere y'amatora ategekanije ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi na matora ya mbere azobabaye kuva perezida Robert Mugabe akuye ku butegetsi. Abari mu myerekano basigura ko batazokwemera amatora atunganijwe mu gifungu kandi ari mu tunenge. Ivyo vyatangajwe n'umuyobozi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta MDC Nelson Chamisa imbere y'abantu sinzi bariko baramwumviriza baje gukora iyo myerekano. Chamisa yavuze ko bashaka itohoza ku bantu 5 million n'igice banditswe ku ntonde z'abazotora. Chamisa yongera asigura ko perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa yasubiriye Robert Mugabe mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze azi neza ko adashobora gutsinda ayo matora. Yamara umugambi uri ku butegetsi ZANU-PF ubona n'abantu benshi ko ari we uzotahukana intsinzi kuko batavuga rumwe MDC uciyemo imice myinshi. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves 19 22 25 31 na 41 ku mugoroba aho niho muca kama turi kandi no kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook live VOA radio yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo mu gihugu cyo Burundi basaba ko ikibazo c'ibiture bivugwa mu gisata c'ubutungane gihagurukirwa babivugiye mu gikorwa cyo gutanguza icesesekeza ryo gushyira mu ngiro imanza zadindiye zijanye n'iby'amatongo kuri no uwa kabiri cegera cambere c'umukuru w'igihugu cyo Burundi Gaston Sindimwo yavuze ko ari na benshi bapfa bazira ayo matongo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu Cankuzo
Imanza zishingiye ku matongo ziri mu masentare ziharugwa kuri 80% mu gihugu ugereranije n'izindi ibintu byonyurwa nuko zibandanya kwiyongera kandi n'izicibwa ntizishobore gushikirizwa nko mu ntara ya Cankuzo uyirongoye Njiji Desire avuga ko ibyo biva ku bacamanza badakwiye mu masentare n'abahari bakagira ubukene bw'amamodokari yo kuyunguruza Ariko nubwo kandi biruko icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ko amatati y'amatongo ari bimwe mu ntandaro z'ubwicanyi buba hagati mu banyagihugu biri mu byashikirije mu ijambo kuri uyu wa kabiri muri komine Mishiha y'intara ya Cankuzo aho yuguruye isekeza ryo gushyira mu ngiro imanza zaciwe z'amatongo
turabona rero ko hirya no hino hama injyane zifatiye ku matongo zikwega ubundi bwoko bw'imanza mu miryango bigatuma ndetse Hawa umutekano muke mu gihugu. Twama tubyumva bivugwa mu manama z'umutekano aho tudasiba kumva hirya no hino ubwicanyi bufatiye ku matati y'amatongo.
Bamwe mu bo iryo sekeza ryo gushyira mu ngiro imanza ryahereye ko barashima icyo gikorwa. Bidahari Maragarita wo ku mutumba wa Muyaga muri komine Cankuzo ni umwe mu bashikirijwe itongo ryari rimaze igihe mu mburano.
Ndabikengurutse rwose natinye nataritse kubona amatata pa huriya wo hakuryagira ati twebwe mutama yarinjiye mugabo basanze nta naki bagende hose batsa batatu amatata
ariko rero harabavuga ko imanza zicibwa nabi bipfuye kubiturire bivugwa mu butungane uyu numwe mu banyagihugu ba ku mutumba wa Muyaga muri komine ya Cankuzo avuga ko urubanza go mu muryango wiwe go bagwaciwe nabi kubwiyomvo
kiturire nyene kiriho igituma kiriho bise urubanza naburanye kuva mu 89 gushikuru ntiruracika sentare y'intango yararuciyira ruheza hanyuma rero sentare nkuru iyo mu Cankuzo ngaha iza kurushira mu ngiro itaturanije nta mucamaza yoza gusatura itongo ataburanije none baraje barasatura itongo ry'abantu babiri yari gusatura ry'abantu bane
kuri ibi icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo aragabisha abacamanza basaba uburyo bwo kwiyunguruza banyene imanza hamwe n'abafumbatisha ibiturire
turakeguye abacamanza bamwe bamwe batarabavanura n'ingeso mbi yo gusaba inderuzo abahuranyi no kurya ibiturire uzofatwa ariko aracyoza gutyo ubutungane amenye ko azobihanirwa bimwe bikomeye kugira iki gikorwa kiranguke neza dusubiye kumenyesha abacamanza ko bahamagariwe kuzuriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe atankunze abanyagihugu bareke kwama ku nzira no mu manza zidahera umucamanza wese azoja kubiri n'amategeko azohanwa bikomeye
ku bijyanye n'amatati y'amatongo mu kigo cyakozwe n'ishyirahamwe gitaho uburenganzira bw'abakenyezi ku bijyanye n'amatongo mu Burundi APDH ryerekana ko bagize igitigiri kinini gifise bene izo manza mu masentare cyongeye icyo kigwa cyerekana ko imanza z'amatongo ku bakenyezi zibandanya kwiyongera aho zavuye ku bice 38% mu mwaka w'2009 zikaja ku bice 49% mu mwaka w'2015 ku bw'ivyo ubuzerukira igisata cy'ishyirahamwe ONU kijejwe iterambere mu gihugu PNUD ari naryo rifashe mu mugongo umugambi wo gushikiriza imanza zaciwe mu masenare asaba ko mukenyezi tosigara inyuma mu itunganywa ry'ibijyanye n'amatongo Alfredo Teixeira ntasiga inyuma no gutorana kuri bo aha akagira ati ingufu zidasanzwe ku butungane kuri bose ziracakenewe cyane aha ndavuga mu buryo bw'umwihariko ku mategeko agenga abakenyezi mukenyezi hamwe n'ivyo bakenera ko bikwiye gufatwa mu mino ubwigenge ku mukenyezi no guteza imbere ukungana kw'ibitsina biri mu nkingi y'iterambere ridama ni ngombwa ko amategeko asubirwamo mu ntumbero yo guha umukenyezi ubwigenge ku bijyanye n'ubutunzi kugira uburenganzira ku matungo y'amasi no ku yandi matungo ku bijyanye n'amafaranga ugutorana hamwe no kubutaka kamwe mukubahiriza amategeko igikorwa cyo gutanguza isekeza ryo gushyira mu ngiro imanza zaciwe z'amatongo kizokorwa mu ntara zitanu z'igihugu izo nazo ni Cyankuzo Ruyigi Cibitoke Bubanza na Karusi rije nyuma y'irindi ryabaye mu mwaka uheze mu ntara 12 aho umushikiranganji w'ubutungane Emile Hontin Kanyana avuga ko mu manza zirenga 2000 zitari bwashikirizwe izirenga 19 zashoboye gushikirizwa mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya Cyankuzo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yane ndonse harakoze turaza kongera mu mpera za kino kiganiro haza kutubwira kuvyerekeye ingwara ya Erysipel ariko mu kurindira tubandanirize mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi aho abakozi bishamwe rikorera mu gisata cika wa Sojestare Kirundo Muyinga bagabisha ko bashobora guhagarika akazi umwanya n'umwanya mu rwandiko rugabisha bandikiye mugenduzi mukuru w'akazi mu Burundi abakozi bishuza imishahara y'amezi indwi baheraniwe bakongera bagasaba gutegekanirizwa muri kazi za no kuvuzwa bimaze igihe byarahagaze ibindi turabibwigana na mugenzi wacu mu Kirundo no Muyinga Jean Bosco Ndarurinze
Ikete rigabisha ihagarikwa ry'akazi ku bakozi bakorera ishyirahamwe ryo mu gisata cika wa Sojestare Kirundo Muyinga byanditswe itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo Hakizimana Jean Bosco arongoye sendika Citrasokim ihurikiyemo abakozi bishyirahamwe Sojestare Kirundo Muyinga arashikiriza bimwe mu byatumye bagabisha guhagarika akazi
akarorero ivyo dukatwa ariko bidashika iyo byategeza gushika hariho mitrele de la fonction publique hariho INSS hariho IPR hariho fonds de pension complémentaire hariho assurance vie socabu hariho na cotisation syndicale urumva ivyo byose byatanguye kuva mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2013 ikindi kigira kabiri kandi gihambaye ubu muri kino myaka turaharaniwe amezi indwi abiri yo mu kwezi kwa 11 ukwezi kwa 11 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2017 hamwe n'amezi atanu yo mu mwaka turimo wa 2018 yose hamwe murumva ko aciye aba amezi indwi
Hakizimana avuga ko bageze aho bagabisha kuko umukozi ageze habi uno munsi
urumva amezi indwi udahembwa ingorane urikora ku bagenzi aba bagenzi nabo umaze gucayo rimwe kabiri ubwo bwa gatatu akubwira ati banze ugabanye basi abana bacu biga ku madeni hari gihe babirukane bakamara iminsi muhira naho tuhora twitura ku mabanki adufasha kuronka utudeni kubera igihungabana ry'imishahara urumva ko batakwakira turakatwa amahera iyo tubije gushika muri mitiweli nababwiye imbere yuko byatanguye mu kwezi kwa kane 2013 kuva icyo kiringo cyose kiraciye umukozi ntavuzwa ku byerekeye INSS nk'abantu bakukuruka kuva muri icyo gihe nk'uwagiye mu 2014 cyangwa mu 2015 cyangwa mu 2016 urumva ko mu kumuharurira agaterano kiwe baharurira kuva 2013 kandi asohotse 2014 urumva ko uburenganzira bwiwe ntibuba bukitomoye
Umukozi aharurirwa uko nyene ubijyanye n'ubwishingizi ku masanganya mu ishyirahamwe Sokabu ubuserukira abakozi avuga ko babandanya gukatwa amafaranga agenerwa agasanduku ko guhashanya n'ayo guterera sendika yamara ntashike Lazaro Miburo arongoye urwego mpanuzwa jambo mu ishyirahamwe avuga ko ivyo bigezaho kubera habuze kuja inama n'ingingo
ahanini nuko habuze kuja inama n'ingingo rero twebwe twarakoze twatanze manoro twanze n'amakete ariko hanyishi tomoye umukoresha yigeze aduha gushiku rero aricyo gituma ibibazo by'abakozi twimvire yuko twishisha mu rwego rwa sendika rusanzwe ariko dufata ingingo ya nyuma mu byerekeye guharanira agateka abakozi
Victor Nkunzimana umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Sojestare Kirundo Muyinga avuga ko azi kandi atahura ingorane abakozi bafise Nkunzimana asigura ko amafaranga yagurishijwe ikawa yabonetse mu mwaka uheze yabaye make bituma ishyirahamwe ridashobora guhemba abashoye no kuriha ideni ry'ibanki ryose. Ati nicyo cyatumye amahera yo guhemba abakozi atabonekera igihe. Umuyobozi mukuru wa Sejisari Kirundo Muying avuga ko kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bagerageje kwegera ibanki isanzwe ibagurana kugira ibahe amafaranga yo guhemba abakozi. Uyu mukoresha yiyumvira ko ibanki yoba yaratevye kubishyura kubera ideni bakifitiye ari rinini, ariko arizera ko ishobora kubagurana vuba. Asigura ko babandanya kuyegera bitwaje ibigaragaza ko amafaranga yo kuyishyura azoneka bashoye umwimbu wabonetse uno mwaka, avuga ko ushimishije cyane. Victor Nkunzimana arizera ko hatazogera ikiringo cyo guhagarika akazi ibyo abakozi basavye bitaraboneka. Tubamenyeshe ko abakozi 102 bakugwa ko n'icyo kibazo bagabisha guhagarika mu gihe himirije ihemba rya mbere kubashoye ikawa idatonoye. Ibyo bigashobora kugira ingaruka mbi ku murimi yizeye kwihanagura akuya yabize akorera ikawa. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Igisata cy'uburimyi duce tukibandaniriza mu Rwanda, abarimyi bagera ku 108,000 barima umuceri mu gishanga cya Burambi ni mu karere ka Bugesera, bavuga ko kubera ibiza bihitiye mu gihugu cy'u Rwanda bahombye amafaranga agera ku miliyari imwe y'amanyarwanda. Mugenzi wacu Eric Bagiruwusa yanyarukiye ngaho kuri ako karere ka Bugesera kuturabira uko byifashe.
Mu masaha ya saa tanu za mu gitondo mu gishanga cya Rurambi giherereye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, abana n'abakuru bafite inzitiramubu zishaje bararoba amafi. Aha baroba amafi ubusanzwe hari hahinzwemo umuceri n'ibindi bihingwa. Uhageze udasanzwe uhazi wagira ngo ni ikiyaga. Byose birakomoka ku mvura idasanzwe yaguye kuzura iki gishanga, kandi urebesheje amaso guko amakuru uruzi si iby'igihe gito. Kubahinzi ni umurundo w'ibibazo.
Utahingaga umuceri yakoraga muri iki gishanga akabona amafaranga akabona icyo ahahisha. Hari n'abandi bantu baturuka kure bakaza gukora inaha ngaha, nabo ngubu baje guhahira ingo zabo baturutse nka za Butare, Gitarama n'aho n'utundi turere. Ubu nabo bagize ikibazo batashye gukibona, mbese bafite ubukene.
Iki gishanga cya Rurambi cyahingwagamo cyane umuceri cyahindutse nk'ikiyaga gifite ubuso bwa hegitari 558 cyahuriragamo imirenge ya Juru na Mwogo mu Bugesera na Masaka ya Kicukiro muri Kigali. Abahinga muri iki gishanga biyambaza amabanki n'ibindi bigo by'imari bakaka inguzanyo. Barasaba ko ubutegetsi bwabafasha akagira igikorwa.
Amabanki yose kugeza ubu ngubu afitanye ikibazo n'abanyamuceri kandi nta bwishyu bafite. Ubwo rero rwose nk'amwe mugere mwatuvuganire leta ikagira ikintu ikora ikadutabara.
Kubatabara uravuga iki?
Kudutabara ni uko wenda batwohereza abashe gufata kredi bakabasha kuborohereza nibura uyu mwaka. Ntibazagira ikintu babaza abantu, wenda umwaka utaha amazi yakamye bongeye bahinze banki bakongera bakora na banki, ariko ubu ngubu bakaba batwihora bakaborohereza abantu bahinzemo uyu mwaka ntagiye ikintu babaza.
Kuri iyi ngingo Bwana Jean Marie Vianney Murenzi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwogo, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bumvikanye n'amabanki ko aba bahinzi batazishyura muri iki gihembwe cy'ihinga kuko bagendeshereje muri iki gishanga bakazishyura bongeye guhinga.
Amabanki aremera kutabishyuza kuri zino ino sezo, ndetse ntihabeyo na maintere de lotari, ariko byumvikana amafaranga nayo abaturage n'undi ababe muri banki ko byagenda kose bazishyura n'ubwo atari ubu ngubu. Twasabye ubwo bufasha kandi amabanki yarabyemeye.
Ejo hazaza haba abahinzi habateye impungenge kuko basanga inzara igiye kubibasira.
Yo, inzara iratwica guratomara.
Ejo hazaza hateye impungenge cyane, ndetse ubu ingaruka bamwe zatangiye kutubaho kubera ko iki gishanga isaha twabaga turi kwamurura uwagiraga ikibazo yajyaga nko ku mucuruzi agera akamutakandira akavuga ati umuceri wanjye umaze kuzamo amata, none ndwanaho mpe akawunga umpe ibishyimbo mpe mbyifashishije umuceri noneho niwera, banki yasohoye amafaranga nzahita nishyura. Ubu iyi saha turashonje besi,
kugira ku isantere ugasanga abantu bose barakonje kuko nta buzima n'aya mazi.
Ingingo bahurizaho na Bwana Murenzi uyobora Mwogo,
nubavanaga ibyo kurya, nubavanaga mituelle de sante, nubavanaga ibigufasha mu rugo, babitoye kuzasaba mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi. Hari na bamwe bari mu gishanga gusa imusozi nta kindi kintu afite nko ruminzara zahura nayo cyane ko igagara mu gishanga
kurundi ruhande mu gihe umuceri n'indi myaka byabigendeyemo muri iki gishanga ababishoboye bashora mu bwato bakaboroba amafi abandi bagashora inzitiramo buzishaje ku nkengero
ndetamo kwirobera no mafi
amafi murayabona ku bwinshi se
turayabona nta kibazo make ya atari menshi ariko turayabona
kubwanya amazi yagumaho mukagoma mukirobera
oya ahubwo nasubire yo twongere twihingira
ubu nyine ni igihombo twarakigi ntago twe twishimiye ko umwuzure waje ngo tube twaroba ariko nta kundi byajyana no wakwicara n'ubundi wemera ukazo karobamo nyine ukapakurebye mu yujya kurya nawe
ubusanzwe ubutegetsi bukangurira buri wese kuba mu bwishingizi bwa mugoboka igihe ahuye n'ikibazo aba bahinzi b'umuceri bavuga ko ubukangurambaga bubareba bwari bugeze kure kandi ko n'abasetaga ibirenge byababereye isomo batazibagirwa
bamwe babyumva ku buryo butandukanye hari ababyumvaga bakabyakira vuba hari n'abandi babyumva ukabona bagenda biguru ntege ariko twese twumvaga tubishaka kugira ngo tebiki gihombo duhe nacyo twatuma ubwishingizi ntago cyari kuba niyo mpamvu rwose ahubwo bikwiye no gukomeza abari batangiye kubitubwira ariko dufite imbaraga yuko nibongera rwose sanya mu bwishingizi uko turahombye cyane
icyakora no ku masosiyete yagombye kuba yishingira abahinzi birumvikana ko hakiri urundi rukuta rukomeye ubuyobozi bw'umurenge wa Mwogo bwa bwijwi rya Amerika ku bigo by'ubwishingizi birushaho gushyiraho amana neza kuko ngo bisaba ko akarere kose gahinga igihingwa kimwe kagombye kuba kari mu bwishingizi kandi ko mu gihe ikibazo kitavuka ku buso bwose agace kamwe kahuye n'ikibazo kaba kagomba kubihomberamo gusa ngo ibiganiro birakomeje
abafite kompetensi mu kwishingira ubuhinzi bazana amana neza ubwo ngo bishingire umuceri ahuye ngose mu Bugesera ubwo rero kugira ngo bishye nuko aba habaye ikiza mu Bugesera bwose buryo byagorana urambi yuzuriwe ariko za ruhuha kamabuye shyara hatakuzirwa ntibagire ntibabe babishyura turacyavugana rero nabo ariko atagiye barabishaka
amakuru twahawe na bwana Silas Mbonigabo ushinzwe imicungire y'igishanga cy'Aruramba remeza ko amafaranga yose hamwe abahinzi bari baragujije bahinga umuceri asaga miliyoni 220 z'amafaranga bwana Mbonigabo yabwijwe rya Amerika ko bateganyaga kutajya munsi ya toni 300,000 by'umusaruro w'umuceri ku gaciro kabarirwaga muri miliyoni 900 z'amafaranga kuva imvura yatangira kugwa umusubirizo yangije amahegitari y'imyaka abarirwa mu 500 itwara ubuzima bw'abatari bake n'ibindi kugeza ubukanda abahinzi b'umuceri mu gishanga cya Rurambi baracyafite inyota yo kongera kwegura amasuka igihe babona igishanga gikamye
n'ubu ngubu kuba tuhagaze ahangaha tuba turiye umusozi abaroba bari kuroha tubwira ati uruzi rurimo rurakama nuva ugenda amanutse nanjye ari kugira ngo nyomoze ndebe ko koko ruri gukama
ni mu gihe iteganya gihe ryo rigaragaza ko iyi mvura idasanzwe ishobora kugeza mu kwezi kwa gatandatu ikigwa akabagira ubusajwe rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bateye ubwoba n'akarwi k'abantu kabategera mu ijoro bakaba batwara gutyo bakarinda gusaba amafaranga agera ku madolari 1,000 y'Abanyamerika kugira ngo bari barekure mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo adufitiye inkuru irambuye
Abaturage bo muri grupu Maremera iri mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira bavuga yuko bafite ikibazo cy'agatsiko k'abantu bitwaje imbunda batekwa kuba abagwanyi ba Mayimayi bahora baza kuvambura amafaranga iyo bumvise ko hari abagurishije amatungo cyangwa hari abo bazana inkwano z'amafaranga ndetse niyo bari kuza ku mamoto bavuye mu mujyi wa Uvira mu masaha y'umugoroba
hari natamwe none set karenga baje mu ijoro kuza kumufata kuko azavuga nabe aba Mayimayi ubwo ariko arara mu gihuru ndakirariwe hari ibwe igwesho nawo iminsi ibiri nabo bari kwaza gutera abantu no kukubita abantu no kubambura ibintu mu butore naho nuko nyene mu mahungu bo nuko umanise hano hefu aba mabangira bari hano mu gahanda bari hano hafi mu rubanga baruziye ingambo zose hano imurenge hari Mayimayi muniwe colonel Kihebe nawe arembesha abantu bazabaza cyane samani musinjoro abantu baracha bariko barabashakira iryo boshora gufungura cyangwa ariko barafungura ukaza kubona gusa binjiye mu nzu bagufashe kugufata ni kuguhambira imigozi cyambere nuko manishira mu nzu kusahura ibintu biri mu nzu bo bumvishe gusa bafisha abantu babo bazabagenda bamaneko bazabagenda mu masoko bazabareba namba bagirishije ihene namba umwana wawe yavuye Uvira namba yashitse gusa hano bamubonye bakama bahamagara abantu babo hewe nako umwana wiwe yaje menga yaje n'amafaranga ejo bundi murumuna wabitijura yavuye Kinshasa kugera iwe muri bwesha bamabaza kumufata uyo munsi nyene bamwambutifaranga twosere yazanye
uyu mugore utashatse ko tuvuga izina rye kubera impamvu z'umutekano yabwijwe rya Amerika ko agatsiko k'abamayimayi kamwinjiriye mu nzu avuye muri kariyeri y'amabuye y'agaciro iri Remera kamwambura amafaranga 350,000 by'amakongomani ndetse ndetse basiga banamukubise aho yajyanwe kuvurizwa mu bitaro by'ipanze biri mu mujyi wa Bukavu.
Franka zenyine lirudishaka ilikuwa ka 350,000 na 20 kilo ya kasi na manguo zote bakabeba na kwacha bananipiga sana.
Muri aka karere karimo imitwe yitwaje ibigwanisho yaba iy'abanyamahanga ndetse n'iy'abakongomani, abaturage biremera batangazwa n'uburyo leta itagwanya utu dutsiko duhora tubahohotera, ndetse tugashimuta abaturage hanyuma tugasaba imiryango yabo kwishyura amafaranga angana n'idolari 1,000,000 kugira ngo barekure abo bashimuse.
Bariko baratangira kutangira ku idolari 1,200,000. Hari abagore bafashwe ubu bamusabye 1,200,000, ubu batanze amadolari 1,500, bariko barayanka ubu bavuga ko itashyize 1,200,000. Ndakufata ayo mafaranga nicyo kibazo kiri hano. Ni ubucuruzi bariko baracuruza abantu. Ese warumvishe baza bagenda kudota umugabo nihehe batanga umugabo kwa mari nihehe misi byose ntaho biba arakiri nino muri shefera bafuriza nicyo sigaye bagufashe ariko wenda kukudota. Tusabiye leta yihangane yihangane vrema irebe uko yoshobora gusekiriza abantu cyangwa babasansibiriza babakure mu gihuru babinjiye mu gisirikare cyangwa babinjiye mu gipolisi nicyo gisigaye gusa.
Umunyamabanga wa sheferi y'abafuriru ane gurupe ma Remera ibarizwamo yemeza ko muri gurupe ma abaturage babo bafite ikibazo cy'agatsiko k'abamayimayi gahora kabambura amafaranga ndetse kakajyana abaturage mu ishyamba. Uyu muyobozi akomeza kuvuga ko bakomeje gukora ubukangurambaga bwo gusaba abasore bari mu ishyamba kugaruka mu mihana bagakorera ababyeyi, dore ko kuva tariki 26 y'ukwezi kwa gatanu gushize hari abasore 10 bamaze kuva mu ishyamba ubu bari mu buzima busanzwe kimwe n'abandi baturage biremera. Mwamenya yuko kubera iki kibazo cy'umutekano mukeye uri muri groupe ma Remera usanga abantu bafite ubushobozi bwabo bagenda bava muri iyi groupe ma bakajya gutura mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu mujyi wa Uvira. Ndetse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika iremera ho mu ntara kivuga amajyepfo.
Mu kiganiro cy'amagara y'abantu mu Sidiane ndonse agaruka ku ngwara ya erisipela.
Ingwara erisipela ikunze gufata ukuguru kuvyimba iri mu ngwara zitera ubwoba abantu cyane bikava ko umuntu ushobora kumurembesha mukanye isase mbere igashobora no kumuhitana. Muganga Benjamin Dagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu buraruko bwo mu gisagara cha Bujumbura atangura twiganira uko ifata.
Erisipela ni ingwara ifatira ku bihimba bimwe bimwe cyane cyane mu kuguru canke nko mu kuboko. Indwara nyene nko tuvuga malaria canke izindi ndwara, ariko itumwa n'agakoko bita streptococcus kinjira mu mubiri kavuye hanze kagaca gatera ico no kwita infection. Ugaca usanga rero karinjiye mu maraso muri kwa kuguru niho za gusanga aho kahereye iyo infection yahereye bavuga yuko ari erisipela.
Cyongeye uyu muganga abandanya avuga ko ukuguru guhishira cyane umuntu akanibaza ko gushobora no guturika mbere akanarurumba. Icyo kumenya nuko ifata abato n'abakuru mu kubaho kwabo nkuko uyu muganga abandanya bisigura.
Abe hariya rwo akunda kuja gusenya inkwi mu ishyamba akagira agakomere mu ntoki ho ari kamuhanda cyangwa n'utundi dukomere tuvuye hirya no hino aho mikorobi ishobora kwinjirira urumva yuko ashobora gufatwa n'iyo ndwara. Bariya bambara ibirato ugasanga kumbure arafite ibimeme ugasanga arafite ibikomere mu hagati y'amano naho nyine birashobora gutera iyo ndwara. Niko rero za ngaruka mbi z'uko ashobora gupfa bukumbi zica ziba. Nicyo gituma kenshi tuvuga tuti ari nk'agahere ubonye ari agakomere canke akandi kantu ubona hari ama mikorobe ashobora kwinjirira. Ni vyiza yuko ubonye kugurumbisa ivyo bimenyetso ubu utanguye kuvyimba ukumva kurababara cane ugiye kumiza ukumva isumbi. Ni vyiza yuko unyaruka kwa muganga.
Icyo kwirinda ni ugufata minenegwe udukomere tuba turi ku mubiri kuko dushobora kuba intandaro iyo ngwara.
Ariho dukomere tumwe tumwe abantu bafata minenego ubundi agakomere kose ukabonye urakavura. Ni ukuvuga kakiza urashira ko alcohol disinfectant ashira ko betadine kugira ngo turiya ducapu twose tuba tuhari ubwo nyine tuve ko yama mikrobe ntashobore kwinjira mu maraso.
Uyu muganga Benjamin Dagijimana arangiza asaba ko umuntu yohabera amaso hitiranye indwara erisipela n'izindi. Abivuga afatiye ko atari indwara yonyene ifata ukuguru kuvyimba ari nacyo gituma abantu bahamagarirwa na ntajyo kuja kwa muganga igihe cyose bumvise umusonga. I Bujumbura, Diane Ndose, ijwi rya Amerika.
Yane ndonse harakeno nina kuriwe duche duso zere kigani wanyomun harachuno muse mwakoze nchuti wakunze mwatukumvirije ya koze Innocent Kimenye gira nije amajwi hamena engineer Linas ya mfaje muhinga bw'ivyuma. Yane na hazetu alikume kuri mikro tuzongere jo nga otu kwa herehi.